Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Hano muri studio ya gatanu Washington DC ndi kumwe nanjye Edi Rwema. Mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Umva jewe co mbona ni gukorana n'abandi ba jeune tukigisha na twese hamwe tukaraba ukuntu dushobora gukorera igihugu nkoresheje ivyo batwigishije aha n'ibindi dusabwe dufise iwacu.
Kimwe mu by'ingenzi ni uko tugira n'umwanya wo kuganira Afurika twifuza nk'urubyiruko, ejo hazaza twifuza n'uruhare rwacu nk'aba jeune kuzagera kuri Afurika.
Abo ni umurundikazi Keti Ruhara n'umunyarwanda Gilbert Mucyo, bamwe mu batoranijwe gukurikira gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama yitwa Young African Leaders Initiative, igamije guha ubushobozi urubyiruko rwa Afurika. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nateguriwe kandi mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Waramutse Edi, mwaramutse na mwishuti muduteze amatwi amakuru twabateguriye. Ibiganiro vyarabandanije ejo mu ijoro mu mugambi wo kugerageza gutuma ingwano ihagarara hagati ya Israel n'abanyapalestina mu ntara ya Gaza igenzurwa n'abagwanyi b'umugwi Hamas. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry bose bari mu karere ka Israel n'abanyapalestina. Umutegetsi mukuru w'abajejwe ibiganiro b'abanyapalestina Saeb Erekat yabwiye televiziyo CNN ko ariko yizera ko haba inyishu yihuta. Yamara umushikiranganji ajejwe ubutungane w'igihugu cya Israel Zipi Livni yatangaje kuri radiyo y'igihugu cya Israel ko atamwizero ariko arabona. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ejo kuwa kabiri. Yavuze ko impande zose zitegerezwa guhagarika ingwano zikavuga ku mpamvu z'ibibazo biri hagati yazo. Yavuze ko abantu batotegerezwa kwirukira ubwicanyi kugira batorere inyishu ibyo bidogera. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Ban Ki-moon yari yamirije ibitero vya rokete vy'umugwi Hamas ku bisagara vy'igihugu cya Israel. Yamara yamenyesheje ku bitero vy'indege z'ingwano vy'igihugu ca Israel bibandanya mu ntara ya Gaza bitazotuma Israel ishika ku mutekano wayo. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yavuze jo kuwa kabiri ari Kairo ku mugwa mukuru w'igihugu ca Misiri ku mugambi w'igihugu ca Misiri ushobora kuba ikintu gishobora gukoreshwa mu gushika ku masezerano y'uguhagarika ingwano. Yagirije umugwi Hamas gukoresha abasivile nk'inkinzo. Ibiro vy'indege zitwara abantu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyarazirije indege zitwara abantu zo muri Amerika kuja ku kibuga c'indege mpuzamakungu co mu gisagara ca Tel Aviv mu kiringo c'amasaha 24 inyuma yo rokete irashwe n'abagwanyi b'umugwi Hamas iguye hafi y'ico kibuga c'indege. Amashirahamwe y'indege zitwara abantu yo mu karere k'Iburaya zarahagaritse vyihutirwa kurungika indege zitwara abantu ku kibuga c'indege mpuzamakungu co mu gisagara ca Tel Aviv muri Israel. Amashirahamwe y'indege zitwara abantu atatu yo muri Amerika azahera hagaritse indege zayo ejo kuwa kabiri inyuma yuko yumvise ivyerekeye itero ca roket yaguye hafi y'ibirometero n'ikirometero n'ibice bitandatu umuntu avuye ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ben Gurion mu gisagara ca Tel Aviv. Ibiro bijejwe indege zitwara abantu muri Amerika vyategetse kuziririza indege zitwara abantu zo muri Amerika kuja ku kibuga mpuzamakungu Ben Gurion. Ivyo biro bikaba vyamenyesheje ko bizobandanya bikwirikirana kugene ibintu vyifashe. Abategetsi bajejwe iperereza muri Amerika batangaje ko atacemezo cy'uko Burusiya bwagize uruhara ruboneka mu ikorogwa ry'indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine mu ndwiheze. Bavuga ko abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine bashigikiye Burusiya batimenyereje neza bashobora kuba aribo bakoroye iyo ndege itwara abantu kubera kwihenda. Abategetsi bajejwe iperereza muri Amerika baraciriye ku mayanga bamenyesha amakuru Washington ejo kuwa kabiri ku isanganya y'indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yabaye ku itariki 17 z'ukwezi kw'indwi aho basabye ko amazina yabo akoreshwa ku bijyanye n'ivya mbere bimaze gutogwa. Abo bategetsi bamenyesheje ko indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yari itwaye abantu 298 bisa n'uko yakorowe n'abashaka kwiyonkora ku gihugu cya Ukraine barashe misile kuri iyo ndege. Nta n'umwe mu bari muri iyo ndege yarokotse. Abo bategetsi bajejwe iperereza muri Amerika bongeye bavuga ko batazi nimba hari abarusiya boba bari bahari igihe iyo misile yaraswa. Yamara batangaje ko bategetsi b'Uburusiya bashizeho uburyo ubwatumye iyo ndege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia ikorogwa. Perezida w'igihugu cya Nigeria Goodluck Jonathan yarabonanye n'ababyeyi ba bamwe mu banyeshuri b'abigeme barenga 200 banyurujwe n'abagwanyi b'umugwi Boko Haram mu kwezi kwa kane. Abantu barenga 150 baragize uruhara mu nama y'ejo kwa kabiri mu biro vya perezida w'igihugu cya Nigeria ku mugwa mukuru Abuja Bujumbura. Harimwo bamwe mu bigeme bashoboye gutoroka inyuma y'uko banyurujwe n'abagwanyi baba Islam. Inyuma y'aho umuvugizi wo mu biro vya perezida Ruben Abati yatangaje ko iyo nama yagenze neza, ko bari muri iyo nama na perezida Goodluck Jonathan bavuze ikiri ku mutima wabo. Radio ya Amerika i Washington DC. Abantu bitwaje ibigwanisho barateye kambi y'igisirikare ku mugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kuwa kabiri. Yamara leta y'igihugu cya Kongo imenyesha ko ibintu byasubiye mu buryo bidatevye. Bwiganira hajwi rya Amerika Service y'Igifaransa, umuvugizi wa leta ya Kongo Lambert Mende yatangaje ko umugwi mutoye w'abantu bagerageje kwinjira mu ikambi ya gisirikare ya Shachi i Kinshasa yamara bakaba barahagaritswe.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, musomewe na Fideli Niyongabo. Urubyiruko 500 ruturutse mu bihugu 47 bya Afrika ruri muri za kaminuza zitandukanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rukurikira inyigisho ku miyoborere myiza. Kuzana uru rubyiruko muri Amerika biri muri gahunda yatangijwe na Perezida Barack Obama mu mwaka w'2010, gahunda yitwa Young African Leaders Initiative, igamije guha ubushobozi urubyiruko nk'abayobozi b'ejo hazaza ba Afrika. Gilbert Mucyo n'umwe mu Banyarwanda batandatu batoranijwe gukurikira iyo gahunda, ubu akaba barizwa muri kaminuza ya Howard hano i Washington DC. Namubajije icyo iyo gahunda imaze kumwungura.
Iyi gahunda igizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Hari amasomo yo mu ishuri aho twiga ibijyanye n'ubuyobozi, aho ibyo bita public administration na leadership. Nufa tuza mu ishuri, iyi ni kaminuza, abarimu bakatwigisha tukakora ibikoro assignments, hanyuma tukanaganira hagati yacu. Rero kimwe mu by'ingenzi ni uko tugira n'umwanya wo kuganira Afrika twifuza nk'urubyiruko, ejo hazaza twifuza, n'uruhare rwacu nk'abajene kuzagera kuri iyo Afurika. Ariko hari akenshi ibyo dukora umunsi ku munsi n'amasomo mu ishuri ndetse no gusura ibigo bitandukanye bikora nk'ibyo twe dukora.
Abantu benshi bakomeje kwibaza impamvu y'iyi gahunda n'akamaro yabifitiye urubyiruko rw'Abanyafurika. Ese nkawe mu gihe gito umaze hano muri Amerika, nk'abo bantu bibaza ibyo bibazo wabasubiza ute? Ubona hari akamaro bigufitiye nk'umunyarwanda uri mu myaka ikiri mito?
Kumenye hano turi mu ishuri ryigisha iby'ubuyobozi rimaze imyaka myinshi, bafitemo ibyo inararibonye. Ikintu cya mbere rero nzunguka ndakeka ndetse n'abandi bagenzi banjye no kunguka ubumenyi no kwiga uburyo public administration cyangwa leadership, uburyo umuntu yabikora neza kurushaho. Ubu bumenyi tuba twungutse mu ishuri ni ubwo kudufasha gukora akazi kacu neza nidusubira mu Rwanda.
Usanzwe uri umukozi wa leta, ese muri iki gihe umaze ubona hari nk'ibintu umaze kunguka wavuga ngo nuramukutashye uzashyira mu bikorwa kugira ngo akazi ukora nabo ugakorera karusheho kugenda neza?
Hari byinshi nungutse, ari ibyo mu ishuri twiga, ariko cyane cyane no guhura n'abandi bantu bakora nk'ibyo nkora hangaha, tugahugurana, tubabwira uburyo mbikora mu rugo mu Rwanda, nabo bakambwira ibyo bikora hano, mbese tukareba icyiza umuntu yakura ku wundi. Ndakeka nabyo ari kimwe mu bintu abantu bari kunguka muri ino gahunda.
Mu cyumweru gitaha muzagira umwanya wo kubonana na Perezida Barack Obama. Uramutse ugize amahirwe yo kumubaza ikibazo, ni ikihe kibazo wamubaza?
Sinzi niba icyo nshaka ari ukumubaza ikibazo cyangwa ahubwo namushimira amahirwe yahaye abajene nkatwe kugira ngo tuze twunguke ubumenyi duhure n'abandi bajene n'Abanyamerika nabo bakora ibintu bitandukanye. Njye ndumva namushimira kuri gahunda nziza nk'ingi yatangije, nkamushimira n'uburyo yayifunguye ku bihugu bitandukanye n'ibi byinshi tumaze kungukira ahangaha gukorana za kaminuza z'Abanyamerika. Njye ndumva icy'ingenzi yaba kumushimira kuruta ikibazo namubaza.
Gilbert Mucyo, umwe mu Banyarwanda bakiri bato batoranijwe muri gahunda ya Perezida Obama izwi nka Young Africa Leaders Initiative, tukaba tuvuganye ari muri kaminuza ya Howard hano i Washington DC. Turagushimiye cyane bwana Gilbert Mucyo.
Murakoze cyane Eden.
Navuganye kandi n'umurundi kazi Keti Ruhara, nawe akaba umwe mu barundi batandatu batoranijwe, ubu akaba akurikira amasomo muri kaminuza ya Minnesota, nawe aratangira tubwira icyo amaze kunguka muri iyi gahunda.
Ikintu cyane nize ni ikintu cyitwa mu cyongereza bavuga grand challenges, ni ibibazo byose dufise muri Afurika cyangwa mu bihugu byacu. Ibibazo biri complex cyane rwose, ni ibibazo bidasaba yuko ari ikintu kimwe ukora bikaca icyo kibazo kikava mu nzira, ariko ni batwigisha ukuntu uki managing ukuntu byifatamo ibikuntu ukoresha ibintu byose bishoboka kugira ushobore kuzana inyishu ku bibazo dushaka kuba dufise. Dufate uri kuraraba ibintu byerekeye amashuri iwacu mu bihugu byacu, n'amashuri yacu nushaka kuyakompara n'amashuri dufate muri Europe cyangwa muri Etazeri, ariko ukibaza ni gute twogera yuko natwe dushobora kwigisha abajene bacu bakamenya nk'uko bashaka kumenya bagiye hanze bakiga ibintu igezweho. Urumva icyo ni ikibazo kitoroshe, kandi si ikintu uzi ugakora ugaheza mu minota 30. Bisaba yuko ugikora n'abantu benshi cyane rwose bavuye mu maorganizasiyo atandukanye rwose. Urumva icyo ni cyo cyane cyane twize kuba ukuntu ibibazo bikuru bikomeye cyane rwose ukuntu ubyiga n'ukuntu ubyifatamo ukuntu uzana inyishu.
Ibyo ari byo byose, izo nyishu ni nazo aho ukomoka mu gihugu cy'u Burundi bagutegerejeho igihe uzaba usubiye mu Burundi. Ku bwawe iyi gahunda ubona imari iki umunyafurika cyane cyane w'umujene nkawe?
Iyi ni programu nziza cyane kuko naho mbwira ngaruke umwaka ukurikirana ugaruka, kandi kubera iki? Kubera kiratuma mbona icyo nshoboye gukora mu gihugu cyanje. Ndabizi yuko hari ibintu ushobora gukora mu Burundi kugira afashe igihugu cyacu gutera imbere, ariko narabonye yuko hari n'ibindi byinshi nkeneye cyane 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 icyo mbona ni gukorana n'abandi bajene bari mu Burundi. Dufite abajene benshi baciye ubwenge bafite umutima wo gukora igihugu cyabo, ariko ntibazi ukuntu bubyifatamo. Urumva jewe icyo mbona ni gukorana n'abandi bajene tukigishana twese hamwe tukaraba ukuntu dushobora gukorera igihugu nkoresheje ibyo batwigishije aha n'ibindi dusanzwe dufise iwacu, tukaraba gute hamwe dushobora kuja hamwe kugira twubake igihugu cacu. Urumva cyane cyane niyo collaboration no gukorana n'abajene hamwe, utabona abajene uko ari abantu nacu bamaze cyangwa umwe wese araba ibintu byiwe, mwe ni kuja hamwe tukaraba gute twakora kugira igihugu cyacu gitere imbere. Dukorane gute na leta, dukorane gute n'andi ma organization ahari mu Burundi kugira twese tuje hamwe tuje imbere.
Keti Ruhara, ejo bundi mu cyumweru gitaha muzagira amahirwe yo kuvugana no kubonana na Perezida Barack Obama ari nawe watangije iyi gahunda. Uramutse ugize amahirwe yo kuvugana nawe cyangwa se kumubaza ikibazo, ubutumwa wamugezaho ni ubuhe?
Nawe urabizi yuko dufite abajene benshi cyane, ngira ngo kirenga igitigiri cya 60% ya population yacu n'abajene. Nshobora kumubaza ikibazo cyangwa nshobora kumutera icyumviro, kandi cyane cyane yuko mu ndwizi ibiri hazoba hari some y'aba perezida w'Afurika n'umukuru w'igihugu mu Burundi azoba ari hamwe na Obama mu ndwizi ibiri. Nimba yoshobora gushikana yoba ari gute igihugu cyacu, igihugu cy'u Burundi cokorana n'abajene? Apana kugira twice igihugu cyacu, mugabo gute twokorana kugira dutere imbere twese hamwe.
Keti Ruhara Valerie, tuvuganye uri muri kaminuza ya Minnesota, turagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Shuti mwese muduteza matwi iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kutwandikira kuri radio yacu @voanews.com, kuri rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA radio yacu, cyangwa mukatwumva no kuri www.radioyacuvoa.com. Ingengo y'imari y'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yongerewe amafaranga arenga icyakabiri cyayo izindi ministeri zibona nk'uko bigaragara mu mushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari y'igihugu. Bamwe bakavuga ko ibyo bigaragaza ubusumbane bukabije. Mugenzi wacu Tabita Mukamusoni nibyo atugezaho.
Icibonekeza muri yo neguro yemejwe n'inama shikiranganje nuko ari mu budasa mu kugene amafaranga azogabanganywa mu bushikiranganje butandukanye. Amafaranga yose azokwegeranywa aba yadova mu makori n'amatagisi canke yadova mu fashanyo yose azokuyongera ko ku rugero rungana n'imiliyaridi 41 ko yategekanijwe gukoreshwa mu ntango z'uyu mwaka. Muri izo miliyaridi 41, 31 zose zizokongerezwa ku buryo leta izokoresha. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikazokongegwa amafaranga agera ku miliyaridi 6, n'ukuvuga ko ivyo biro by'umukuru w'igihugu bizoca bikoresha imiliyaridi 29 mu gihe byari bisanzwe bikoresha imiliyaridi 23. Aha abantu benshi bakibaza icyo amafaranga ibiro by'umukuru w'igihugu bizo yakoresha ntibasobanukigwe. Muri iyo neguro bitekanijwe ko ayo mafaranga azokoreshwa mu kugura ibikoresho by'urwego rw'iperereza. Nabajije mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata cyo kumenyesha amakuru icyo ubwo buryo bwose buzokora mu gihe byibonekeza ko hariho n'ubushikiranganje butandukanye atanamahera buzokongegwa. Banyishuye ko ayo mafaranga akenewe kuko umukuru w'igihugu ategerezwa kubaho neza kandi agakora akazi atakibazo cy'uburyo afise. Ikindi nashatse kumenya ni ukugene amafaranga ibiro by'umukuru w'igihugu bikoresha aguma yiyongera, akaba yavuye ku miliyaridi 6.5 mu mwaka w'2006, ubu akaba ageze ku miliyaridi 29. Kuri ico mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata cyo kumenyesha amakuru ndababajije bambwiye ko ayo mafaranga aguma yiyongera kuko ibintu biguma bihinduka. Bamaye akarorero ku nzego z'umutekano w'ibiro by'umukuru w'igihugu zitegerezwa kongerezwa igitandukanye n'uko byari bimeze muri iyo myaka iheze. Ikindi basiguriye nuko ngo ayo mahera azokora ku neza y'igihugu kandi ku bikorwa by'iterambere. Ngo umukuru w'igihugu n'urwego ategerezwa kuronka uburyo bukwiye. Ibyo biruko mu gihe ubushikiranganje bw'ikigega cya leta bwo buzokongegwa amafaranga angana n'imiliyaridi 4.5, amwe muri ayo akazokoreshwa ku mishahara y'abakozi bashasha b'ikigo kijyoje gutoza amakori OBER. Nayo ubushikiranganje bw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi buzokongerezwa imiliyoni 867, ayo akazofasha mu gutorera umuti amayegeregere yibonekeza abanyeshuri ba kaminuza aturutse ku gafashanyo no gutanga uburyo bwo gukaririza ubwenge abanyeshuri ba kaminuza. Abigatangaza abatari bake kuko ubundi bushikiranganje yaba uburi mu bisata bijeje guteza imbere ubutunzi bw'igihugu nk'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, cyo kimwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nta na bumwe buzokongegwa amafaranga. Ibujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Hashize imyaka 90 yonyine gusa abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemerewe ubwenegihugu nk'abandi baturage bose. Nibyo tugiye kuganiraho muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Abasanzwe butaka bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde bo muri Amerika cyangwa abahinde byonyine gusa. Abazungu bakigera ku mugabane wa Amerika ya ruguru mu kinyejana cya 17 umubano wabo n'abasanzwe butaka wabanje kuba mwiza. Nyuma byarahindutse abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu. Kugeza mu 1800 abazungu 98% bari batuye ku gice cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'icyo gihe kitarenze 70% gusa. Nyamara bashakaga ubutaka bwose nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo. Bityo dufashe nko kuva mu 1806 kugera mu 1830 niko byagendekeye abantu bo mu bwoko 50 bw'abasangwa butaka bose. Ariko ntibyari politiki ya leta gusa byabaye kimwe mu byaranze amatora ya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1928. Abiyamamazaga nicyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo. Uwitwa Andrew Jackson niwe wayatsinze aba president wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akimara gutorwa, Andrew Jackson yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1930 rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwimura abahinde mu byabo. Kuva ubwo leta yakoresheje igisirikare cyayo bajya gucira abahinde ahantu wabo. Ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Kuva ibyo guca abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byabo birangiye, bafatwaga nk'abanyamahanga. N'urukiko rw'ikirenga ndetse rwaciye iteka mu 1831 ruvuga ko abahinde, n'ukuvuga rero abasangwa butaka, bagize uduhugu twabo twigenga, bityo ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabareba. Nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1860 kugera mu 1865 niho abanyamashyaka bamwe na bamwe batangiye kubasabira kuba abenegihugu ku buryo busesuye. Byafashe imyaka myinshi kugera mu 1924. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niyo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ryitwa Indian Citizenship Act riha ubwenegihugu abahinde, n'ukuvuga abasangwa butaka bose. Nyamara nubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo babirabura bababanjirije kububona bavuye mu bucakara, basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Nabyo byafashe indi myaka n'utwaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
Arakoze Thomas Kamilindi watugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abagwanyi bo mu mugwi w'iterabwoba ba El Shabab barongeye kugira igitero ku rugo rw'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru wa Mogadishu muri Somalia. Abagwanyi batatu barishwe, abandi bane barafatwa nyuma y'ico gitero cabaye ku itariki 8 z'ukwezi kw'indwi ku rugo rwa Prezida bita Villa Somalia. Abo bagizi b'iterabwoba bagize ico gitero mu gihe abantu mu gisagara bari bahejeje ibihe byo kwisonzesha by'idini rya Islam vya Ramadan binjira mu irembo ry'uguru rwa president baturitsamwo bombe bongera bararasa inzego zijeje gucungira umutekano umwe mu basizikare bari bacungira umutekano yarahasigiye ubuzima President Hassan Sheikh Mahmoud kumwe n'umushikiranganje mukuru Abdewali Sheikh Ahmed n'abandi bategetsi ba leta ntacho babaye ico gitero kuri Villa Somalia kibaye kigira kabiri kigizwe muri uyu mwaka naho El Shabab yomuwe mu bisagara bikomakomeye mu mwaka w'2011 no mu 2012 uwo mugwi uracifatiye ibisagara bitari bike kandi ukaba ugikomeye mu bice bimwe bimwe by'igihugu El Shabab iracafise ingufu zo kugira ibitero muri Somalia na karere kari hafi yaho cane cane muri Kenya igihugu cya Somalia kiramaze gushika ku ntambwe zitari nto kuva kivuye mu biganiro by'umwumvikano byayobowe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu mwaka w'2012 ibwirizwa shingiro ry'agateganyo ryaranditswe inama nshingamateka y'agateganyo iratogwa haranashigwaho leta nshasha ariko ibitero nk'igiheruka kuba ku itariki 8 z'ukwezi kw'indwi byerekana ko hakiri umutekano muke ku butegetsi bushasha no kubanyagihugu ivyo bigatuma leta zunze umwe za Amerika ibandanya gufasha akigoro kagigwa n'ugwego rwa leta rujejwe gucungera umutekano n'abasirikare bishirahamwe y'ibihugu bya Afrika muri Somalia ariyo AMISOM kugira amahoro n'umutekano bitsimbatare mu gihugu no mu karere mu gitero cabaye ku itariki 8 z'uku kwezi kw'indwi barivunya abo bansi barakingira ubuzima abanyagihugu bongera baragarura umutekano leta zunze ubumwe za Amerika irabandanya kwifatanya n'abanyagihugu ba Somalia hamwe na leta ya Somalia mu nzira barimwo yo kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cabo
Iryo ryari jambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yuko dusezeranaho reka Fidel Niyongabo yongera twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Edi njuti mwakurikiranye amakuru twabashikirije twabwiye ku ibiganiro byabandanije ejo mu ijoro mu mugambi kugerageza gutuma ingwani ihagarara hagati ya Israel n'abanyapalestina mu ntara ya Gaza igenze ubwo n'abagwanyi b'umugwi Hamas kwindi nkuru twabwiye ku biro by'indege zitwara abantu vya leta zunze ubumwe za Amerika vya zirije indege zitwara abantu zo muri Amerika kuruja ku kibuga c'indege mpuzamakungu guca mu gisagara ca Tel Aviv mu kiringo c'amasaha 24 inyuma ya koroketi irashwe n'abagwanyi b'umugwi Hamas guye hafi y'ico kibuga c'indege tongeye tubabwira ko abategetsi bajejwe iperereza muri Amerika batangaje ko atacemezo cyo ku Burusiya bwagize uruhara ruboneka mu ikorogwa y'indege itwara abantu y'igihugu ca Malaysia mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine mu ndwi iheze bavuga ko abagwanyi ubutegetsi bwa Ukraine bashigikiye Burusiya batimenyereje neza bashobora kuba aribo bakoreye iyo ndege itwara abantu kubera ukwihenda.
Shuti twari kumwe ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro washize hamwe ibiganiro ni Eugenia Mukankusi amakuru mwagejweho na Fidel Niyongabo naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema waruyoboye ibiganiro by'iki gitondo hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.